mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikromu zimtikanye na Joy Diane ni na hazwe nge kwa shikiza makuru tuwafitie mlika no kanya tuyahera kuyagizo higia no kuisi na mgezu wacu Aloyiz Bigiriman
mwamuse Diane namwe muziteze amatwi mulaka kanya igipolisi muri Afrika yepfo carafashe incancu za covid 19 ziganywe cyongera gifata abantu bane gikeka kuba bari muri ubwo bubisha igipolisi mpuzamakungu cya Interpol cyavuze ko cyafashije mu guhagarika abo bantu Interpol yavuze ku munsi wa gatatu kuducupa amajana ane turimo incancu ziganywe twatowe mu bubiko bw'ihinguriro i Germanstone mu buseruko bwa Johannesburg aho abapolisi basanze n'igitigiri kinini cy'udufukamunwa twa magendo abashinwa batatu hamwe n'umunyagihugu wa Zambia barahagaritswe ifatwa gizo ncancu hamwe n'abazifatanywe muri Afrika y'Epfo byatanze amakuru y'akagwi kagurisha izo ncancu mu Bushinwa igipolisi mu Bushinwa cyaciye kigira umukwabu aho zihingurirwa hafatwa abantu 80 incancu ziganywe zirenga 300 nazo zirafatwa nk'uko igipolisi cya Interpol cyabivuze Interpol yavuze ko amatohoza kibandanya kandi ko cyaronse izindi raporo z'incancu ziganywe ziriko ziratangwa mu bice bitandukanye by'isi muri Leta Zunze za Amerika igipolisi gicungera umutekano ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika Capitol kirateye ubwoba n'iterabwoba ry'abahiga kugaba ikindi gitero kuri iyo nyubakwa gisaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugumizaho abasirikare hafi 500 bacungereye iyo nyubakwa bakongerezwa iyindi minsi 60 gushika hagati y'ukwezi kwa gatanu abo basirikare bari kuzokurwaho ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatatu irigumizwaho ry'abasirikare risabwe mu gihe abategetsi bavuze ko bafashe inkama amakuru y'iperereza avuga ko hari umugwi w'abagwanyi utegekanya gutera no gusambura inyubakwa ya Capitol byari bitekanijwe ejo ku munsi wa kane naho hiriwe hatekanye umutekano warakomejwe cyane kuri iyo nyubakwa kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere igihe abanywanyi amajana ba Trump bahatera bagasanzaza ibirimwo igihe abashinga amateka bari kubaremeza intsinzi ya Joe Biden.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abakozi batanu ba ambasade ya Myanmar hano i Washington bavuze ejo ku munsi wa kane ko bifatanije n'umugwi w'abanyagihugu mu gihugu cyabo bateye kubiri na leta ya gisirikare yatembagaje ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mu butumwa bashikirije kuri Facebook abo bakozi ba ambasade bavuze ko bagiye gukorana nabo bihaye ingingo yo kurwanya ubutegetsi badasheshe amaraso bavuga ko bababajwe n'iyo kudeta hamwe n'amabi ariko arakorerwa abari mu myiyerekano bagasaba kandi ko hagaruka leta irongowe n'abasivile mu kubahiriza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kw'11 2020 abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagira neza Croix Rouge baragabisha ko imibabaro n'amaganya bihanze amamiliyoni y'abanyagihugu muri Siriya bibandanya byiyongera mu gihe igihugu kikiri mu ruhagarara rwa politike abasivile muri Siriya barabandanya kubabazwa n'izindi ngorane zibahanze nk'ihungabanywa ry'agateka kazina muntu inzara ubukene hamwe n'ikiza cya COVID-19 Croix Rouge ivuga ko hafi imiliyoni 13 z'abanyagihugu canke hafi 3/4 by'abanyesiriya babeshejweho n'imfashanyo kugira babeho ibi bitigiri byiyongera ibice 20% buri mwaka
Alize Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhije kudushikiriza nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Nongere ndabahikaze ndanabashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komukumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru tubafitiye ubu naho mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bahangayikishijwe n'ingingo ya leta ibabuza kurima. Leta yo ivuga ko ibikora mu ntumbero yo gukomeza umutekano. Turabigaruka ko hanze hato aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yerekanye politiki mpuzamakungu ya President Joe Biden.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force.
Uyu numushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken muri make aha Anthony havuga ko ubutegetsi bwa President Joe Biden budategekanya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu canke gukuraho ubutegetsi butegekeshwa igikenye ahubwo leta arimo izoshishikariza ibihugu kwimika umuco wa demokarasi. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jodian Nini Nahazwe. Abashinga amateka w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC baraye batanguye igikorwa cyo kugendera abanyagihugu bo mu bihugu baturukamwo. Ni igikorwa kiriko kirarangurirwa mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abashinga amateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi bahereye mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Ico irisekeza riganyije tukibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Isekeza ry'iminsi ndwi ryatangujwe n'abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni ryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza kwa rakarusho kaboneka barahakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashinga amateka b'u Burundi. Jean-Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine.
Ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu gifaransa une douanier. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe inyo monetaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishyirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakuru n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange.
Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi be mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo, ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta, abikorera utwabo, amashyirahamwe yigenga n'abandi bahinga bafite intererano mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe yigenga barashima ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza, urudandazwa rujabuka imbibe canke bifuza gukora no kwiga muri ibyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Icyo bikoze abo basanga hakira gahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricon F rigwanya ibiturire na Kamwana wa Mama mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Nube umuryango uhuza ibihugu ushinzwe amahoro n'umutekano ibihugu ntihagire uva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu. Byagiraga ibihugu byagirizanya nk'umu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyangwa umuntu acyitoki mu kibira mbere na twigwa amashami yigenga tugira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atako byategerezwa uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi ni wicarira ibibazo bimwe bimwe, ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu, ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu eka bihagarare kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda nibahuza urundwa mugatona kuri munsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. umunyamategeko Janze Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika Turunora Page atanga karorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahambye bindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda Uganda na Kenya babishitse ko gusa arafise icyizere nahabona ko igiye guciwe kikiri nyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafise gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho no vuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza baritura mugabe kibazo nyamukuru mbega imanza za Cunio sentare zigahita zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe afise gushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijyanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'umufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika ikindi naco twarabonye uko ari gihe ibidana bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu Burundi cyangwa bisoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza
umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe u Burundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2007 igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasabye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi 2022 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere Madame Idamange Yvonne Ryamugwiza yaraye agejejwe imbere y'ubutungane uyu aburanishwa ku byaha bitandatu birimo guteza akajagari mu banyagihugu yasabiye gupfungwa iminsi 30 y'agategekanyo imbere y'uko urubanza rutangura kuburanishwa mu mizi Idamange we arahakana ibyaha byose aregwa agasaba ahubwo kurekurwa by'agategekanyo Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda yarabidukurikiraniye
Nurubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bwiyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze Madame Idamange yari kuri kasho ya polisi Remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha Idamange byose yabihakanye buhere ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo Idamange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri y'umwaka bumurega ko yagiye avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya corona kimwe nka genocide nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda Umushinjacyaha kandi ararega Idamange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u Rwanda yirirwa yica abantu akanabarondora n'abimenyetso abifitiye ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda hatanga urugero aho yavuze ko perezida wa Repubulika yapfuye kera u Rwanda ruyobowe n'umuzimu amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi yanga kuzifungurira akagera aho akubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa Ubushinjacyaha umurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa aho avuga ko corona yagizwe iturufu nk'irya genocide kumushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha genocide ngo itazongera kuba si ubucuruzi kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mboneza bupfura ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha buvuga ko ari kubashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagombe amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga bara mutse babimenye buravuga ko mu murega ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganyo ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha Idamanje yireguye ibyaha byose abihakana yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo COVID-19 n'ibindi avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda. Asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose. Avuga ko ibyo yavuze yari agamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byarebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube. Gucya cyo gutesha gaciro ibimenyetso byerekeye genocide Idamanje yavuze ko nk'ubu umuntu warokotse genocide atashobora kwitesha agaciro. Yemeje ko ibyo yavuze byasobanuye ukundi mu gihe we ngo yasabaga ko babo bazize genocide bashyingurwa mu cyubahiro. Yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi. Yavuze ko abonye abantu bagera mu 8 bamugabye igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo. Mu gihe mu biganiro atanze yashyiragaho imyirondoro rengo iyo bamushaka ntibari mu mubure. Yabwiye urukiko ko binjiwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo. Kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha. Urego yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa 8 z'igicamunsi yambaye amapingu zigeza saa 8 z'ijoro zimutwaye ahantu atazi. Asabye kubanza kubwira uwo mu muryango waho bamutwaye imwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati igi imbere aduyi. Yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango ariko abamufunze bakabyima amatwi. Avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera. Urego yasabye urukiko kurekurwa agasanga abana bakabona n'uko abitaho. Avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhimba ibigarasha nyamara ngo basanga baribeshye. Abanyamategeko Felicien Ngashema na mugenzi we Brice Bikotwa bamwunganira bavuga ko haba kwifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko. Baravuga ko basanga yaragabwe igitero n'abantu bambaye civile atabazi. Kubw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya. Ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze byashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye. Idamanje yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanguka mubwira ko ari ukumurega icyo yise ibinyoma. Asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura. Akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi. Ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye. Urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki 9 z'uku kwezi. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nayo nabice ku masonga nkitangura. Abarongozi bo mikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania ejo kwa kane biriwe bararandagura ibitegwa vyatewe na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi. Ni mu gihe hacika ikiringo c'amezi 5 kuva babujijwe kurima. Ifata iyo ngingo, leta y'ico gihugu yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya abagizi ba nabi bahungabanya umutekano muri iyo kambi, hama bakaza kunyegeza mu mirima. Impunzi z'Abarundi ibivyega bo babwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye ko bigiye kubagora kubaho.
Turavye ingaruka yabyo ubukwe tuba twikora ku kigori, muri ndibuzo twama twikora ku kigori. Urabona buno bufuma n'ubushadiri ukuntu baduhaye ukuntu bungana bikome bitatu. Ejo bikome bitatu byakugeze cyakumaze ukwezi kungana iki rero bamaze kugenda uko tuba twarabibabye. Ni ibihano nyine byateganyijwe ku mpunzi. Icya kabiri, ejo turavyumva yuko abateye yari nabi byajemo ibintu byinshi byo kwanka kugirane. Gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami ahandi hajye vuba. Nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ivyo vyose hakimaze tukifasha. Nituge inyuma y'inkamwe tugende gukorera aka gafaranka abandi kubera duhava tumeregwa nabi. si cya giti yenda tugenda gusenya dusange batadufata inyuma y'inkambi rero twiko turisoza twitahira musanzwe twa turisoza tutaha mugandi benshi no gutatagira iyo tuba tatukiragira iyo tugenda mamuri yihe turaba byose ni miruha uko tuzopfisha abana bangahe ngaha twa tutogenda kubarimira hariya tukwenge turimira ikibara abantu niyo tubarundira ibyo kujya abana bacu rego twarababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu ni yihe ntanga tugihari ubu nabuze mu gihari ubu udufashwe mengane kongo twaracitse amaboko ngo niturimo tenye tusabati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwira ati tahi wanyu nitukibashaka buzima burase kweri bumwe bumwe kwengera nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende kutuma utwe yiyenyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo twashimye mawe byo badufashije byose batugeze nenga baduhaze
kindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha n'iri bari kese kuduhana kace icyabaraga kata ningi imwe kandi ibyo byovyo biraba abantu bose ntibirabajeye watari uko rupfu rw'umwana wanje nabonye ari je ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kuri maka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko aha nk'uwo ha ndahi babi nyamba rutuboga nteke makaranga naba nikimenya minyara binje baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera ku gwego kuko umuntu asigaraje ni ibintu bitagira amavuta none nk'ubwo bugari baduhereza kubukura kuwambere kuzobugeza mpaka buheze nta tuvuta twatuvuta twaheze wanyunganira niwona kubwiye yahise ukaguma ubugiko nyene izo zose ni ingaruka mbi jeho nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wosanga hasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza botwuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba handi hantu badushira ko baba bakotse
numva rero turagowe nayo masoko twahora tuna turondera mu cyane dufaranga dufise turibuje kugura inyatuboga numva rero turafise ingorane kabisa icyo tusaba UN naja yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuja baraturandagurira utwo tutegwa
bisanzwe UN kamba ikunda impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubare dufise ngaha kamba batadushaka nk'uko bazi barandagura ibintu iyo nyine UN ikagira icyo ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusha nk'ahandi hantu twoje tukora nk'umutekano nk'ibigegezo biri ngaha ni byinshi
si bicumbu bateye numva ngo ni kurandura si amateke bateye ni kurandurwa batwemeye gutera nyabitoki none ibyo bitoki bizodufasha iki mu gihe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo bizodufashe muri y'amezi ari imbere yandibuze
batumye tubaho nabi kubera twahora twiterera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utucumu babuje kuri ko tubitera kuvuga rero burya turafise ingorane
ziza ku kuntu ngaho tubayeho turema n'ibintu bibi cyane kandi nta mpamvu dufite ngaha nta mutekano dufite ngaha urabona nk'uko bariko bavuga nko kubomo nko kurandagura ibintu by'ibiterwa si ibintu byiza cyane kuko ibintu by'ibiterwa byadufasha nka twebwe urabona twibera hano mu biti nta kintu dufise tuba umugabo usanga turagerageza tukiranje tugatera n'uturengarenga kugira tubonke utuntu dushyira ku isombe sasa ugasanga nk'abantu batera agatoki ngaha mu ikambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushobora kugenda mu isoko ukaba wakitaye n'amajana atanu ugasanga waruse akuteka no ku munsi umwe none gashaka bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu ngaho ibintu by'imboga muri yaro nk'imboga ashyira kudushaza ibyo byose bikamara kubura ngo ngaha twese tuhaba gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tugarukiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yaraye yeretse President Joe Biden uko demokarasi ihagaze mu bindi bihugu ibindi na Tim Ishimwe umenyeshamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika
Minisitiri Anthony Blinken yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden budateganya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi n'ibindi bihugu bwana Blinken yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yamurikaga politiki mpuzamahanga ya Perezida Joe Biden
We will incentivize democratic behavior but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes
tuzashishikariza ibindi bihugu umuco wa demokarasi ariko ntabwo tuzakoresha ingufu za gisirikare cyangwa imbaraga zo murengera twagerageje gukoresha uburyo mu myaka yashize ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro twifuzaga. Ministri Blinken yashimangiye ko leta ya Biden izatangira kwerekana urugero rwiza rwa demokarasi idakoresheje ingufu. Yakomeje gushimangira ko bazashishikariza ibindi bihugu gukora politiki hamwe hatarinze gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyangwa igitugu. Yumvikanishije ko gukoresha ingufu za gisirikare mu guhirika za guverinoma byahaye isura mbi leta zunze ubumwe za Amerika mu ruhando mpuzamahanga, binatakariza icyizere abaturage ba Amerika. Anthony Blinken ntiyariye iminwa ku gihugu cy'Ubushinwa, aho yagishinje kuba ari nyirabayazana w'ibibazo muri politiki mpuzamahanga. Ahasanga ibi bikwiye guhinduka ariko bigaca mu nzira ya diplomasi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is...
Ibi birasaba gukorana n'ibindi bihugu hatabayeho kubisuzugura, kubera ko gushyira ingufu hamwe bishobora kugora cyane Ubushinwa kubifata ntibyoroshye. Bisaba rero gukoresha diplomasi hamwe n'imiryango mpuzamahanga, kuko aho twacogoye niho Ubushinwa bahise bufatira. Hamwe n'abandi bari mu buyobozi bushya bwa Perezida Biden, wari Vice Perezida ku butegetsi bwa Obama, Bwana Blinken yamaganiye kure ibitekerezo by'abantu bavuga ko ubutegetsi bwa Biden nta butaniye n'ubwa Obama. Avuga ko ibyo ari ibihe byashize, ubu ubutegetsi bwa Biden burebera ibintu mu ndorerwamo nshya.
Radio y'Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Ariko imbere y'uko duhana agahindukira, reka tubanze dushimire abagize uruhare bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jules Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vya mbere vyari bihagarikiwe na Edi Rwema. Fatuma Limaskalala niwe yazegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose. Tubikiranuye tubifuriza kwanda nyamuranirwa mu byo rimwo ahanje tuzongera ku munsi wa mungu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho akaba ari wa mwanya wo kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ku migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imyaka 60 irashize Perezida John F. Kennedy asinye itegeko rishyiraho ikigo cyigenga gishinzwe iterambere mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage, Peace Corps. Yagize ati, ndizera ko kizaba ingirakamaro ku Banyamerika n'umusanzu mu kubungabunga amahoro ku isi. Peace Corps mu Cyongereza cyangwa Corps de la Paix mu Gifaransa ni ikigo gito cyigenga ariko kiyobowe na Leta ya Amerika. Abakozi bacyo ni abakorerabushake bafite ubunararibonye mu gutanga amahugurwa mu bijyanye n'ubuhinzi, ubuvuzi, ubukungu ndetse n'iterambere ry'urubyiruko. Abo bakozi bafite intego yo kuzamura imibereho y'abaturage mu byaro kimwe n'abantu basigajwe inyuma hagamijwe kongerwa umusaruro no kubashishikariza kuyitaho. Mu magambo ye bwite, Perezida Kennedy yavuze ko intego y'iki kigo ari ugufasha abantu kugera ku byo bifuza, guhugura abagabo n'abagore no kuzamura ikigero cy'imyumvire y'Abanyamerika. Yongeyeho ko ikintu cyari kigambiriwe kurusha ibindi byose mu gusinya itegeko rishyiraho iki kigo ari ukubungabunga aho umuco w'Abanyamerika uhuriye n'ibindi bihugu byo ku isi. Abakorerabushake bakoze amahugurwa bahoze kandi n'ubu baracyoherezwa gutura no gukora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu rwego rwo gufasha ibyo bihugu byabakiriye kugera ku ntego zabo, nabo bakiga umuco wabo. Abaturage bo muri ibyo bihugu nabo baboneraho kwiga Abanyamerika, bakanaboneraho ko nta tandukaniro riri hagati yabo. Kugeza mu mwaka wa 2019 abakorerabushake bagera ku 235,000 bagiye gukora mu bihugu 141. Buri umwe akora imyaka ibiri kandi ntawe ubihemberwa keretse udufaranga duke two kubafasha kwishyura amazu babamo n'utundi tuntu tworoheje. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, nta mukora abakorerabushake bo muri Peace Corps uri mu bihugu byo hanze ya Amerika. Ubu kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda COVID-19, ibikorwa byabo bizasubukurwa ari uko icyorezo cya virusi ya corona kimaze gucogora. Umwuzukuru wa Perezida Kennedy, John Patrick Kennedy, we avuga ko akamaro ka Peace Corps ari ibikorwa byayo bishobora kurenga imipaka, ibisekuru ndetse n'ibihe. Yongeyeho kandi ko ari n'isomo agendana buri munsi.
Iri ryari ijambo ry'intangamarara ku